rero turaziyo ko imana idaheba abayo naho vyogenda gute je rero ku ruhande rwanje muri no minsi ishize hari mirongo yankoze ko cyane muri Yesaya 14 haravuga ngo ku murongo wa 44 haravuga ngo Yesaya 14 murongo 44 uhoraho nyine ingabo ararahiye ati nukuri uko niyumviriye niko bizoshika kandi uko nagabiye niko bizoba. Nuguriye Bibiliya iyo mirongo yaguma igaruka muri jewe narayiyumviriye ko twaragize igihe aho twabonye ibintu bitari bike. Nta kindi twovuga atari ukuvuga tuti ibintu byose bibwirizwa gushika nk'uko Imana ibishaka. Akenshi turiyumvira yuko byabwirizwa kugenda uku cyangwa ukundi, ariko mu bisanzwe bibwirizwa kugenda nk'uko Imana yafashe ingingo yo kubikora. Kandi nta muntu ashobora kugira icyo abihinduye ko baba baganwa cyangwa abantu bakomakomeye, baba abantu bakomeye, baba abantu bakomeye cyangwa bato, baba barongozi, abatwara cyangwa uko baba bakomeye kose, naho boshaka ibintu uko bimera gute ntibishoboka. Ibyo biba byagezwe gutyo n'Imana kandi bibwizwa kuba nk'uko ibishaka. Umurongo wa 27 haravuga ngo 27 ngo kuko uhoraho nyine ingabo ko ari we yabigabiye ninde yobihindura. Nta numwe ashobora kunaniza umugambi w'Imana. Imana ishizeho umugambi wayo, nta numwe ashobora kubihindura. Murongo wa 27 ngo kandi ukuboko kwiwe kubanguye ninde yo gupfunya. Benda tarabasiki bacu, aya n'amajambo tudakwiye gufata minenegwe, ariko n'amajambo akomeye kandi n'amajambo y'ukuri, amajambo Imana ishobora byose yavuze. Kuko tuzi yuko iyo iramvuye ukuboko nta muntu ashobora kugupfunya. Iyo Imana itanguye gukora ikintu, nta muntu ashobora kuyihagarara imbere. Turazi yuko umwansi yivuze nk'intambwe igihe umwami wacu yaza ngaha ku isi, yashaka kumwica, kumukuraho, yashaka ko byose bipfa, ariko ivyo yari ingingo Imana yifatiye, nta na kimwe yashobora guhindura ku byari ko biraba. Byose byabwirizwa kugenda nk'uko Imana yari yafashe ingingo yo kubikora. Turabona kandi muri no minsi yacu naciye ngwa ku mirongo y'uwavugishwa n'Imana Zefaniya, nuguruye Bibiliya inshuro nyinshi nkaguma ngwa ku cyanditso kiri muri Zefaniya igice cya mbere umurongo wa kabiri n'amajambo akomeye Imana yavuze iciye umukozi wayo yavugishije. Aravuga ngaha guhera ku murongo wa mbere, ijambo ry'Uhoraho ryaje kuri Zefaniya, kandi iri jambo ntiyagigumije ko, ariko yararishikije, yaratumye ryandikwa rija ku mpapuro kugira ngo ribikwe rizigame gushika mu minsi yacu. Rero tubisomye tukaraba kino gihe turabona ingene vyose biriko birashika bukebuke, ingene vyose biriko birashika neza cyane. Ivyo akanwa k'Imana yacu kavuze bizoshika neza cyane. Ego, uno muntu w'Imana avuga n'amajambo yose n'ubushobozi bwinshi. Turashobora gusoma igice cyose, murashobora kugisoma n'umwashika muhira, sinshaka kubisoma byose, ariko nugure bibiri inshuro nyinshi nguma ngwa kuri ano majambo akomeye kandi nayarimbuye ko. Hanyuma igice cya kabiri kiravuga ngo Zefaniya igice cya kabiri nimukoranire hamwe maze mwisubireko. Ego benda tanawashiki bacu ano majambo kumbure nta kintu asiguye ku bandi, ariko kuri twebwe twebwe nk'abizera tubwirizwa gufata nkama iby'umwami yakoze, kandi tubwirizwa kuraba inyuma kuvyo yavuze vyose, kuko ivyo navyo ni gikorwa c'Imana. Na cyane cyane ubutumwa bukomakomeye, ubutumwa si kubw'ubusa Imana yabuduhaye, kuri twebwe nivyo byagenewe kino gihe, nivyo byashyizwe mu gihe cyacu. Sinzi kuri mwe buko bimeze, ariko je ndabisomye nta kundi ndabigira, nta kindi ushobora kubivuga ko nta kindi ushuvuga nk'uko nyene bivuga. Imana yabiduhaye mu gihe nyacyo, yabiduhaye mu gihe nyacyo. Yitaba yarabikoze, nariko ndibaza mvuga nti mbega twobaye turi hehe, twobaye turi turangara turi hehe, twobaye turi hehe benda tarabashiki bacu, twobaye turi aho abandi bari, abantu batazi ivyo Imana, abantu batazi amabanga Imana yateguye, aho niho natwe twobaye turi. Ariko dushime umwami wacu kubona ataturetse, ariko akaba yarashikije ijambo ryiwe kandi akavugana natwe mu buryo bwiza cyane, mu buryo butangaje. Kubw'ibyo rero ndizera yuko dushobora guha umwami wacu ishimwe, icubahiro no guhimbazwa. Rero sishaka kubandanya mvuga mwenda Frank ari hagati yacu, kandi sindi muvuga butumwa, uyu niwe Imana yabihaye araja kubandanya agira icyo atubwiye. Kumbure ko twohaguruka kugira ngo dusengere hamwe. Mana yo kwizigirwa, ndagushimiye bivuye ku mutima kubwa kino gihe cy'ubuntu, kubona nshoboye kuba hano ubundi busha hagati mu bantu bawe, hagati mu bo watoranije, hagati muri aba bantu mwami wavuganye nabo, kandi ukivugana nabo kandi n'ubu. Mwami turagushimiye bw'amajambo yawe akomeye, ayo wavuze mu bihe byose, wayabwiye wavugishwa n'Imana Zefaniya, uyabwira Yesaya, uyabwira Yeremiya, uyabwira abantu b'Imana bose. Vyabaye ngombwa ko barindira igihe kirekire. Mwami turabona mu minsi yacu ingene aya majambo yawe ari karashika mu buryo bwiza cyane bw'igitangaza. Mwami turazi yuko ivyo akanwa kawe kavuze bizoshika vyose. Mwami turaguhimbaza, turazi mwami yuko umunsi uhambaye uhoraho wegereje, ko wegereje cyane, ko wegereje cyane. Mwami turabibona n'amaso yacu. Mwami ntiwavuze amajambo agaragara gusa cyangwa ata kintu kirimwo yo mu kirere gutyo gusa cyangwa amajambo y'ububeshi, ariko wahishuriye abantu bawe n'umusavyi wawe. Mwami wahishuye ivyo wafashe ngo yo kuzokora. Mwami twabisomye. Mwami ivyo wafashe ngo yo gukora uzobishitsa. Turagushimiye kubw'ivyo mwami, izina ryawe ryiza rihabwa icubahiro. Mwami ndagushimiye kandi kubw'ijambo ryawe ryahishuwe. Mwami ndagushimiye kandi kubw'ino mpera y'inga, kuko wagaburiye abantu bawe. Mwami urakoze. Mwami turanezerewe cyane, kandi dushaka guhagarika gushira hejuru izina ryawe no kuguhimbaza, no guhimbaza izina ryawe. Mwami nuhabwa icubahiro wowe wenyine, ishimwe no guhimbazwa mu izina rya Yesu. Amen. Dushimire umwami wacu kubw'amahigwe turonse kongera kuba hano. Nashaka mere nk'unyuranya ibintu kuno mugoroba, nashaka mvuge ndabwira indirimbo tuzakuririmba, ibindi bisigaye byose ndabirekera mu minwe ya mwenda tahusi, kuko twese turi hano kugira ngo dukorere Imana kubw'impano Imana yaduhaye. Je ubwanje ndashimira Imana kubw'ibikorane tumaze mu iminsi ya mwari muzi ko nzanga nkamwebwe mwese kandi ko imana hanyuma imana igaheza ikavugana natwe mu buntu bwayo nca numva ngizisoni birancisha bugufi akenshi mba numva no kwinyegeza ahantu kure gose iyo nibajije kubwizigirwa bw'imana nta muntu numwe ashobora kubitahura ndazi yuko umwami yaduhaye ijambo ryiwe kandi muri jewe harimwo inyota nyinshi mvise inyota nyinshi yuko kuri kw'Imana nibintu byabaye ibintu bikomeye cyane kuri jewe kandi ntibigishoboye kumvamwo Imana n'ukuri kuzima kandi guhoraho kandi tubwirizwa kubitahura hamwe tuvuze ko Satani nawe ari ikintu kibaho ni kintu gifise igihe kizomara ni kintu kiriho ariko cikinyoma Imana ni yukuri ni nyakuri n'ukuri kuguhoraho urupfu nago ni kintu kiriho ariko ni kintu gifise igihe kizomara gito kizomirwa n'ubugingo mu ntsinzi hazosigara ikintu kimwe kizima nayo n'ubugingo tubanye ibyo bintu byose ngene bihushanye imana n'umugwanizi umuco n'umwiza ubugingo n'urupfu mbega tubananye tuvuga ikindi iki turibaza ko byose ari ibintu biriho ariko kimwe n'ikizokwamaho ikindi nacyo kizora ibihe bidashira ibindi byose bifite iherezo kandi twarabitahuye neza ibintu byose bifise intango bizogira niherezo ibintu vyonyene bitigeze bitangura nivyo birashobora guhera mbere na Lucifer yararemwe turashobora kubisoma muri Ezekiel ngo umunsi waremeweho nukuvuga ni kintu caremwe Ezekiel 18:13 Imana ihora ibe bidashira yamye ari Imana kandi zokwamara Imana ibihe bidashira Satani ntiyahozeho mu guhoraho kandi azobaho mu guhoraho kwiherezo ryanganje imyaka igihumbi Satani azotabwa mu kiyaga cya kumuriro maze asange wa muvugishwa na cya gikoko ntituzosubira kubabona cyangwa ngo tubumve bavugwa izo bari iherezo uko ari batatu bazoterwa mu kiyaga cya kumuriro ikiyaga cya kumuriro kizobashongesha bose bizoja bose bizoshongeshwa ndazi uko hano twigisha ijambo ry'Imana mu kuri kwaryo kandi simfite icyo nokwirwa nakosora ariko umurongo muri Bibiliya ahavuga yuko inyo zabo zidazopfa kandi n'umuriro wabo ntuzime 33:24 uyu murongo uraba ibyanganje imyaka igihumbi yanganje imyaka igihumbi nturaba guhoraho ivyo murashobora kugiraho mu byanditse ivyo biranditse muri Bibiliya ego nuko bimeze ntashobora kubaho ijuru risha n'isisha ivyo umwotsi umuriro uzozuraza kugira ngo ugire ivyo wonona nikuvuga umwotsi wo mu kiyaga chaka umuriro nibishoboka inyuma y'inganje imyaka igihumbi ibintu byose bizosozerwa bizorangira rero aducaza ijuru risha n'isisha ibya kera byose bizoba bishize kandi ntituzosubira kwibuka nizosubira kwibuka ibya kera ariko abenshi ntibabyizera kandi arabizera kandi ivyo akenshi birantangaza ariko ngira ndabasomera uwo murongo mu byanditswe vyera kugira ngo mumenye yuko uwo murongo urabijana kwijana kuri yanganji y'imyaka igihumbi yanganji y'imyaka igihumbi uwo murongo nibaza yuko reka turabe ni muri Yesaya 36:22 haravuga ibikurikira ngo kuko nkuko ijuru risha n'isinsha ivyo nzorema bizohoraho imbere yanje ni kuruvyaro rwawe n'izina ryawe bizohoraho nikoraho agize ni kuruvyaro rwawe n'izina ryawe bizohoraho nikoraho agize 33 igihe kizoza uhereye mu mboneko z'ukwezi ukageza mu mboneko z'ukundi no guhera ku isabato kageza ku yindi abantu bose bazohora baza gusenga imbere yanje nikoraho agize 24 nuko bazusohoka baje kwitegereza imivyimba yabangararije kuko inyo zabo zitazopfa kandi n'umuriro wabo ntuzime kandi bazotera abantu bose ishishi iranduka kandi muri Mariko 9:44 ibyo bizoba ryari igihe abambaye umubiri bose bazaza gusenga ku munsi w'isabato no ku mboneko z'ukwezi mu majuru masha n'isinsha ku isinsha ntihazobaho isabato cyangwa imboneko z'ukwezi ibyo byose ni ibintu bizoshira kandi nta muntu azosobora gusohoka hanze ngo arabe imivyimba y'abariko barasha cyangwa bariko barabora ntibyo bari ibintu byiza byo bari ibintu biteye umubabaro no kuba bariko barabiraba oya ivyo biraba ijana ku ijana yanganje imyaka igihumbi yanganje imyaka igihumbi ariko ivyo sivyo dushaka kuvuga ko twumvise ijambo ryiza cyane ivyo imana yafashe ngo kizokora izobishita Esta 14:44 ariko rero turashitse ku kintu gikurikira hari kintu imana yatekanije ishengero kandi ibyo niko bimeze twumvirije ibivugwa mu makuru ndabona yuko twese dushobora gutandukanya ibintu umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Amerika avuze yuko akavuga ngo MX akavuga ngo 86 ngo kizohagarikwa hariya turazi yuko umunsi umwe ko hazotabwa magi ico gihe Amerika izosangangurwa umunsi azoba ari umunsi runaka XM ivyo birashobora gushika canke nibishike turashobora gutandukanya ibintu turashobora gutandukanya ibizobera muri Israel kandi turashobora gutandukanya ibizobera mu mahanga ariko ikibazo cy'ishengero nico kituragishinga muri kano kanya Imana irafise umugambi ifitiye ishengero kandi zokorana n'ishengero none vyotumarira iki twebwe twese hamwe twoba tuzi yuko iri kirashitsa umugambi wayo kumwe na Abisirayeli kumwe na Egiputa hamwe na Siriya n'amahanga yose hamwe n'amahanga yose n'amoko yose hamwe n'abaroma n'abandi bose tukaba tubizi kandi tukabishimira Imana ariko tubwirizwa kuvuga ko Imana ifise umugambi kwishengero ryayo kandi izokora n'ishengero ryayo hamwe n'umugambi muri no minsi iherezo hariho ibintu bidahinduka yavuze kandi biri mu gikorwa yatanze cy'inkomoko n'umugambi w'Imana ifitiye ishengero kandi zokorana n'ishengero kugira ngo ibandanye ibango ry'ubukozi ry'umwami wacu nkuko vyatanguye kiriya gihe kandi uwo mugambi w'Imana tubwirizwa kuwemera mu kwizera kandi tukawushira mu ngiro dufashijwe n'Imana cyane tukareka Imana ikawushitsa muri twebwe ariko na ndamaze kubivugira hano mu gikogwa umwami wacu yatanze umwami wacu ntiyigeze avuge na rimwe ngo nimwashika mu gisagara runaka umuce mutangura musenge kugira ngo nkore ibi nibi nibi cyangwa nkore bijyana biriya haba namba yavuze ati ndabarungitse ngo muve mu gisagara mujya mu kindi mugende mubwira babaye mwice gisagara ko ubwami bw'Imana bwegereje mukize abarwaye muzura bapfuye muhumano w'abanyamibembe ruka igice cy'umurongo w'icyenda nitegeko kandi mu mugambi w'Imana nivyo bitekanijwe mwibaze namwe abigishwa baciye binjira mu gisagara runaka maze bagatangura gusenga bagatakama ngo mwami ngo nugire icyo ukore kino gisagara oye yari bahaye itegeko bari baronse itegeko yari yababwiye ati mwinjire mu gisagara maze mushitseyo mugire icyo mukoze ni itegeko yatanze kandi igihe kizogera tutazosubira kuvuga ubutumwa tutazosubira kugira icyo tuvuze kandi tutazosubira guharira ku bijyanye n'iyo tegeko yatanzwe ariko tuzoshyira mu ngiro turishyire mu ngiro gusa maze twitegeko Imana irigira ikintu kizima cy'ukuri kandi bishitse imbere y'amaso yacu nkuko byabaye ibintu bizima by'ukuri mu ibango ry'ubukozi akaba yari imenyekanishije kandi akihishura nako bibwirizwa kumera mu ishengero nta kundi vyogenda nimba vyanditswe hano muri Yesaya 14:44 ngora unye ningabo ararahiye ati nukuri uko niyumviriye niko bizoshika kandi uko nagabiye niko bizoba nuko turavyizera imitima yacu yose kandi nukuri kuzima ariko reka ndabisubiremwo kumenya ivy'Imana yafashe ingingo kwizokora mu mahanga muri Isiraeli canke mbere no mu gihe cinzara cyo mu bihe bizimbye canke mu gihe cy'amapfa nezanya mu gigima ibyo byose turabizi kandi turashimira Imana kubona yatuguriye amaso ariko ivyo ntibihagije icyo ni kimwe mu bigize ivyo bintu bitegerezwa kuba kandi dutegerezwa twebwe nk'ishengero kumenya ibintu byagenewe ishengero nkuko abisiraeli batuza kumenya ivyo Imana yabageneye ni nako nako tubwirizwa kumenya ivyo Imana yatugeneye kandi yifatiye ingingo yuko izokora kandi ivyo bibwirizwa gushitswa yarafashe ingingo yuko iturungikira uvugishwa nayo kuherezo ry'iminsi yara fashe ingingo yuko itwa gusohora ishengero ryayo mu madidane yose yarafashe ingingo yuko itegezwa guhishura amabanga yayo yafashe ingingo yo kuzokora ibintu byinshi kandi ingingo yafashe iriko irazishyira mu ngiro ntiyabaye bubivuge gusa ntiyapfuye kubivuga gusa kandi turabona ko ari ibintu bikomeye cyane kuri twebwe ku ruhande rumwe yarabivuze ariko ku rundi ruhande ivyavugishijwe vyose yarerekanye ko ari ivyukuri mu kubishitsa kandi dufashe ivyabaye kuri Yosefu mu isano rya kera mbere no muri Zaburi imwe ahanditswe ngo bababarisha ibirenge vyiwe iminyororo bamushira mu vyuma gushikaho ivyo yavugishwe byashikiye Zaburi 15:18 rero yarafite ivyo yavugishijwe imishishi mikama n'ibindi bene se bazomwunamira ivyo byose bizoshika gushikaho ivyo byose bizoshikira ibirenge vya vyari mu minyororo mu vyuma yarafite isezerano kandi yari yaravugishijwe yari yaragize ukwerekwa kandi yarazi yuko ivyo bizoshika mu gihe cyo gushika kw'ivyo ivyo vyarashitse ibirenge vyo ntivyari bikiri mu minyororo intoke ziwe zari degembya ibirenge vyiwe vyari degembya hari ikintu cyo kiraba muri rusangi kandi abantu baraje abisiraeli bose nabo bose bari bashonje bararonse ivyo bari bakeneye uwo munsi aho ivyavugishijwe vyashika gutyo rero iyo ivyavugishijwe bishikijwe kibari kintu ciza cyane ivyavugishijwe iyo bishikijwe kibari kintu ciza cyane y'abantu bakikirindiriye kiba kikiri kintu cizigiwe ariko iyo gishikijwe kibari kintu kigaragara kizima umuntu arashobora gucakora nka Simeyoni agafata umwami mu biganza vyiwe umwana Yesu maze akavuga ati mwami reka umushumba wawe yitahira amahoro muri cyo gihe rero ivyizigiro icifuzo ivyavugishijwe ivyavuzwe biba byabaye ibintu bigaragara byashitse bakundwa ndababwiza ukuri ntituzotirigana na gatoyi gushikaho amasezerano y'Imana yasezerano ishengero igihe cyose tuzobarashitswa biciye mu gushitswa kwayo niho amaguru yacu abavuye mu nyororo abohewemo mu vyuma ibiganza vyacu ntibiba bikiboshwe akanwa kacu karaheza kakugurugwa byagenze gute kuri Zakariya yarafite isezerano ariko byaramugoye kwizera ntiyashoboye kuvuga ururimi rwe rwaragobwe ariko umunsi isezerano ryashitswa hanyuma bakamuha aho yandika kugira ngo yandike izina yaciye yandika ubwo nyene akanwa kiwe gaca karuguruka mu buryo butangaje ururimi rwiwe ruragoboroka uwo munsi warashitse ntiryari kiri isezerano byari bibaye ibintu bigaragara kwari gushitswa ku isezerano ivyo nivyo bifungurwa vy'abizera nivyo bibakomeza mu buryo bw'impwemu mu minsi yabo uko niko tubwirizwa kubona ibintu uko niko tubwirizwa kubona ibintu ku iherezo ry'ibihe ukuri kw'Imana ugushitswa kw'ivyavugishijwe muri Bibiliya. Yesu Kristo yari iki? Kwari ugushitswa kw'ivyavugishijwe muri Bibiliya. Yari gwa ruvyaro rw'umugore gwabwirizwa gufyonyora umutwe w'inzoka kandi gwarayifyonyoye. Byose byacitse ibintu bigaragara ukuri, ibintu byose bavugishwa n'Imana bavuze byacitse bigaragara byabaye ukuri. Mikaya yaravuze ku gice gatanu ngo wewe Betlehemu ngo uri inkehwa mu bisagara by'i Buyuda, ariko muri wewe hazomviramwo uzoba segaba mu Bisirayeli. Ivyo byari byavugishijwe kandi uvugishwa, maze ubwo nyene bica biragaragara birashika. Ubwo nyene umwami avukira mu bwato bw'inka i Betlehemu, ugushitswa kugaragara. Kandi kuva ijambo ryambaye umubiri, tuguma tubona ukugaragara kw'ibintu by'Imana, ugushitswa kw'ibintu by'Imana. Kandi dushoboye kubifata mu kwizera atakenda kigoro dushizemwo, ariko tukavuga tuti mwami vyukuri wewe uri kintu kizima, ivyawe ni vyukuri, buri jambo ry'Imana ryavuzwe kuri wewe rizoshitswa. Zaburi 22, mana yanje niki kikumebesheje? Yarasemereye avuga gutyo ku musaraba, hanyuma haravugwa ngo nta na rimwe mu magufa yiwe rizomera, kugwa Zaburi 34:11. Hanyuma umugabisha w'ingabo w'Abaroma afise inyundo mu biganza ashaka kumena amagufa yiwe, acabona ko umwami wacu yamaze gucikana, ntiyabaye akimukorako kugira ngo icyanditso gishobore gushika ngo nta gufa yiwe na rimwe rizomera kugwa. Yohana 19:36. Mbere n'igihe bamuha sipongo ivanze n'inkarisha, uvugishwa n'Imana yari yarabivuze, maze umwami wacu acaravuga ati ndanyotewe, Yohana 19:18. Pacha ntibamuhaye amazi, ahubwo bamuzaniye sipongo ivanzemo n'inkarisha, kuko uvugishwa n'Imana yari yarabivuze muri Zaburi 39:22. Bagabuye impuzu zanje bapfindira umwambaro wanje n'ibindi nk'ibyo, Zaburi 22:19. Uko niko vyagenze, ubuvugishwa burenga ijana, nanditse ubuvugishwa 109 nibwo bwashikijwe buragaragara mu mwami wacu, ubuvugishwa 109 igihe cyukuza kwa mbere kwa Kristo. Ego mubivuze kwiki? Ariko ubu rero ubwira kabiri, turabizi twese, turabinezererwa, ariko ntidushobora guhagararaho ubuhagezwe ko bicika ibigaragara bigashika mwishengero. Nkuko byagenze ku mutwe, byabaye ukuri ku mutwe w'ishengero muri Kristo umucunguzi, ubu rero turabona ko ari iby'abacunguwe kugira ngo ijambo ry'Imana rishobora kugaragara kandi rikikukuri muri twebwe. Duharuye amasezerano yose ni menshi cyane, kandi dutegerezwa kwimenyereza iby'Imana tukabimenya ko Imana ishaka kutugira igice cy'ukugaragara kw'ivyayo ku isi, kugaragara kw'iby'Imana ku isi mu rusengero rw'Imana. Ego, rusengero rw'Imana ni ikintu kigaragara, ni kuri. Igihe umwami avuga ngo nzobana nabo ngendera hagati yabo kandi nzoba Imana yabo, Bikorinto 2:16. Uko niko bimeze. Imana yarabivuze kandi biranditswe ngaha aye muri Yesaya 14:17. Kuko Uhoraho Nyen'ingabo ko ari we abigabiye, ninde yobihindura? Kandi kuboko kwiwe kubanguye, ninde yogupfunya? Abizera ba mbere ntibasavye umwami ngo nuramvura ukuboko kwawe ukore ibimenyetso n'ibitangaza, ibyakoze n'umwaka 4:30. Mbega iryo ntiryari isengesho riri mu byakozwe n'intumwa? Ego, nuko byari bimeze. Ninde ashobora gupfunya ukuboko kuramvuye k'umwami? Ndazi ntakekeranya yuko hariho ijambo Paulo yandikiye Abanyefeso, nibaza yuko nza kuribona nkirironda nca ndaribona ko umwami ashitsa imigambi yiwe nkuko yabigabiye. Nibaza yuko ari mu bice bya mbere cya mbere ni mu cya mbere harimo Abanyefeso ba mbere gice cya mbere 9. Abanyefeso gice cya mbere 9, twatibanga givigomba nkuko byayihimbaye ibigabiye kera muri we, vyinge nizogenza vyose igihe gikwiye gishitse gukoraniriza vyose muri Kristo ibiri mwijuru nibiri kwisi. Murongo wa 11 kuba muri uwo kwaduhesheje gucika ishamvu yayo twashiriweho kera nk'uko ibyo yabigabiye ikora byose nk'uko imigabo yo mu mutima wayo iri. 12 kuzoba abo guhesha icyubahiro ubwiza bwayo twebwe abizigiye Kristo kera. Yarafashe ingingo yarashinze kugomba kwayo kandi ibyo biguma uko. Kandi nimba dushobora gusenga tukavuga ngo kugomba kwayo gukoreke, Imana iduhishure kugomba kwayo kugira ngo gushore gushitswa, birakwiye yuko ivyo Imana yasezeranye bigaragara bigacika ukuri tukavyibonera. Hariho umurongo uri hano ku gice cya gatatu cy'akabiri cy'umurongo wa kane, Abanyefeso gice cya gatatu mu gice cy'akabiri cy'umurongo wa kane, muzoshobora kubona ingene nzi ibanga rya Kristo iryo abana b'abantu ntibabimenyeshejwe mu bindi bihe nk'uko muri iki gihe intumwa ziwe zera n'abavugishwa nawe babihishuriwe na mwemu, yuko abanyamahanga basangiye natwe biragwa n'ibindi n'ibindi. Harero ku murongo leka tubane dusoma umurongo w'8, jewe uri mu nyuma y'uwo mu nyuma y'abera bose naherewe ubwo buntu kubwira abanyamahanga ubutumwa bwiza bw'itunga rya Kristo litagira aho riherera, no guserurira bose ububwirizwa bwiriza bw'ibanga ubwari bwo ryari rihishijwe uherekera hose mu Mana umuremyi wa byose. Murongo w'icumi, kugira ngo noneho abakuru n'abafise ububasha b'ahantu ho mu ijuru bamenyere ku ishengero ubwenge bw'Imana bw'uburyo bwinshi. Uyu murongo numurongo twe turavuga kuri umugoroba biciye ku ishengero. Pawulo ntiyatanze isobanuro kugira ngo byose bimere nk'uko byari bimeze kera. Isobanuro yavuye ku Mana yari hajya kugira ngo ishengero ritahure kandi rimenye ko Imana ishaka gushitsa kumenyekanisha ubwenge bwinshi ibumenyeshe n'abahambaye n'abakomeye biciye ku ishengero. Cyo kimwe nk'uko ubushobozi bwa Satani bwaneshejwe, ni nako nk'uko ubushobozi bwa Satani bwaneshejwe n'umucunguzi, ni nako iyo ntsinzi ku bushobozi bwose bwa Satani itegerezwa kuvugwa kandi kagaragara mu bacunguwe gushika ahantu ho mu ijuru. Ahantu ho mu ijuru, reka ngenda bibasomere, si inyigisho nshasha ariko ni inyigisho ya kera. Igikenewe gusa no kwisura kuyigaragaza twayishyira habona kugira ngo dutahure igituma turi hano. Murongo wa 8 ngo jewe uri mu nyuma y'uwo mu nyuma y'abera bose naherewe ubwo buntu kubwira abanyamahanga ubutumwa bwiza bw'itunga rya Kristo ritagira aho riherera, no guserurira bose ububwiriza bw'ibanga ubwari bwo atari ibanga ubwaryo gusa ariko n'ugushitswa kwaryo. Ibanga libyirizwa gushitswa rikagaragara rigashitswa mu buryo bucanke buriya, kandi bice mu gushitswa kwaryo niho ricika ukuri kw'Imana kugaragara. Rero sibanga tuvuga gutyo gusa, ariko ni ibanga ryacitse, ikintu kigaragara cyacitse ukuri. Kandi aho niho hari iri jambo tubona ku murongo w'icyenda ngo no guserurira bose ubwirizwa bw'ibanga bwari bwo yari rishijwe uherekera hose mu mana umuremyi wa byose umurongo w'icumi kugira ngo noneho abakuru n'abafite ububasha b'ahantu ho mu ijuru bamenyere ku ishengero ubwenge bw'imana bw'uburyo bwinshi biciye mu ishengero. Ubu rero nicyo gikorwa cyacu, nimba twifata nk'aho turi ishengero ry'Imana tubwirizwa gukora icyo gikorwa. Nta kundi vyogenda, nta yindi nzira, nta kundi vyogenda ni kugira ngo dushobore gushikira intumbero. Ndushobora kwicara ngo tuvuge ngo mwami ndagushimiye kubwira ibanga rikomeye, abo dutangure gushimira umwami kubugushitswa kwiri banga ry'Imana, iryo amabanga yagabiye kuva isitararemwa, kandi ubu ikeneye kubizana ibigire bizima icishije mu ishengero. Nkuko twabisomye ngo nabahambaye ububasha abafise ububasha b'ahantu ho mu ijuru bamenyere ku ishengero ubwenge bw'Imana bw'uburyo bwinshi. Imana nishire mu mitima yacu gushobora gushira ku mutima bino bintu, tubizana imbere yayo mu isengesho, tumubwire tuti mwami, ubu rero twashitse ahantu tumenye yuko muri wewe buri jambo ryo mu byanditswe rivuga kuri wewe ryacitse ukuri. Twarabibonye, twarabimenye, ariko ubu tugeze ahantu aho icyanditswe cyose, icyanditswe cyose twahawe cyahawe ishengero, buri sezerano ryose, itegeko ryose watanze, ibyanditswe byose mu ijambo birashobora kugaragara bigacika ukuri mu ishengero, biciye mu ishengero. Dushobore kuza imbere y'Imana muri ubwo buryo, kandi umwami azoheza aturabane ubuntu. Arazi imitima yacu, si wewe cyanke jewe nk'umuntu ku giti ciwe, ahubwo ibi biraba ishengero ry'umwami Imana. Imana yitayeho ugushitswa, yitayeho gushitswa kugira ngo amasezerano yayo acike ukuri agaragare, dushobore kuza imbere yayo, dushobore kuyabona ashitse. Ivyo vyose bibwirizwa gukorwa kandi bigashitswa n'ishengero. Haravugwa ngaha ku murongo wa 11 ngo nkuko imigabo yayo iri, iyo yagabiye uhereye kera hose kuva mu guhoraho muri Kristo Yesu umwami wacu. Murongo wa 12, muri we niho duherwa ubushizi bw'ubwoba no gushikira Imana tuyizigiye kubwo kumwizera. Murongo wa 13, nicyo gituma mbinginga ngo mwoye kwihebuzwa n'amarushwa yanje yo kubwanyu, kuko ariyo cubahiro cyanyu. Nicyo cubahiro cyanyu rero ni cubahiro, ni ukugaragara k'ubwiza kw'amabanga y'Imana muri Kristo n'ishengero. Kandi twaravyumvise mu buryo butomoye yuko Imana ari muri Kristo, Kristo nawe ari mu ishengero. Ibyabwirizwa gushika kiriya gihe byarashitse, ubu rero ibigenewe kino gihe nabyo biriko birashika. Kandi Imana ntiyaduhishura imigambi yayo kubw'ubusa gusa, yashatse kutwereka amasezerano yasezeraniwe ishengero. Ego, kubera iki? Kugira ngo biduhe inzara, kugira ngo bivyure icifuzo muri twebwe, canke kugira ngo bimare iyo nzara. Imana ikeneye kutumara iyo nzira, Imana ikeneye kwishura, Imana ikeneye gushitsa ijambo ryayo, Imana ikeneye gufata amasezerano acike ukuri. Mbere n'isezerano rya mwemu canke ry'ugusukwa kwa mwemu ryari isezerano kuva mu minsi ya Yesaya, kuva mu minsi ya Yoweli, kuva mu minsi y'abavugishwa n'Imana, ryari isezerano. Ariko ku munsi wa Pentecote byacitse ukuri riragaragara rirashika isezerano byacitse ukuri kugaragara igihe umwami yabwira abigishwa biba tigena muvuga ubutumwa bwiza n'ibindi n'ibindi hanyuma baragaruka nibaza yuko bamwe 70 ahanini nibo bavuze bati mwami mu izina ryawe n'amadayimoni yatwumviye maze carababwira ati nimukeneye kwirwa muranezegerwa kubwivyo kuko ivyo biragaragara ni byabwirizwa kumegenda uko nyene narababwiye yuko nabahaye ububasha narababwiye yuko ndabahaye ububasha kugira mugende mukore mu izina ryanje mwagiye mu izina ryanje mujanye ijambo ryanje ryagaragaye cikukuri imbere yanyu bikozwe na mwebwe nta kundi byari kugenda mwakoze ivyo navuze rero nimunezerwe kubona amazina yanyu yanditswe mu ijuru kandi nibaza yuko twabwirizwa gutahura yuko Imana ikeneye kuturongora muri ivyo bintu kandi haheze iminsi naratangaye cyane mbonye ibintu by'Imana ingene bigaragara bikacika ukuri mfise icyo cifuzo cyo kubona ukuri kw'Imana kugaragara imbere yacu atari gusoma amasezerano ya hano gusa ariko ndabisome ndabyizere kandi ndabibone bishitse mu buryo bucanke buriya mu buzima bw'ishengero icyo nicyo gikogwa tubwirizwa gukora muri kino gihe nta muntu numwe ashobora guhura umuguruka gusa bikwiye yuko ingano ziba ziri mu bishishwa kandi turavyizera nkuko twabivuze muri no misi heze ijambo ry'Imana si ijambo rigaragara ijambo ry'Imana ni ijambo ryuzuye lirafise ubushobozi bw'Imana muri ryo lirafise ubushobozi burema ubushobozi bukiza ingwara ubushobozi bukiza imiti tima ushobozi bubohora buri jambo gisezerano rafise muri ryo ubushobozi bw'Imana kugira ngo bitume isezerano ry'Imana ricika ukuri si wewe cyanke jewe dutuma ijambo ry'Imana ricika ukuri ariko ahibanga rihagaze nuko mu ijambo gisezerano harimo ubushobozi bw'Imana maze iyo tuvyakire tukakira ijambo tukemera ijambo gisezerano mu kwizera ukwizera guca gucika ubushobozi bw'Imana muri twebwe kuburyo iyo jambo twakiriye nk'isezerano riheza rigacika rikagaragara ukuri rikagaragara rigashika kuko ririmo ubushobozi bw'Imana muri cyo gero nta kigoro dukeneye kwiga turagira kuko akigoro kacaka tubera ikintu kituzibira rero dushagira icyo dukoze ariko tubwizwa kubikora mu kwizera kandi ukwizera si ibikorwa byacu bwite ariko ukwizera gutuma ibikorwa by'Imana bikoreka kandi ibikorwa by'Imana bikorwa mu kwizera mukwizera bihuje n'ijambo gisezerano ubu rero tugaruke mu ntango gutyo rero ubwa mbere nabe ijambo yariho kandi ijambo yahoranye n'Imana kandi ijambo yari Imana kandi ijambo yambaye umubiri isezerano ryacitse ukuri riragaragara mu muntu yitwa Yesu Kristo umwami wacu n'umucunguzi wacu amajambo yose yavuga umwami ku mwami wacu yarashitse yaragaragaye bara umuntu arashobora kubibona kandi byose byashitse muri we biciye muri we ni nako bimeze muri kino gihe kwishengero muri no minsi kandi ntidushobora guheba Imana Imana yavuganye natwe turazi ko ari ibintu bizima by'ukuri Imana yaduhishuriye ijambo ryayo n'ukuri kugaragara twaramenye ukuri ni ibintu bigaragara mu bwami bw'Imana kandi Imana nibishimigwe tubona ibintu bizima gusa ukuri kw'Imana kandi nibaza yuko dufise uburenganzira bwo kubona ugushitswa kw'ivyo Imana yagabiye umugambi w'Imana biciye mu ishengero niba ubwacu turi ishengero cyangwa turi igice cy'ishengero turafise ubwo burenganzira ariko twinjire mu nyonga z'Imana atacyo twinona mu kwizera dufite ukwizera tumushimira maze tumubwire tuti mwami waravuze nkuko ndi mwisi namwe muri inosi nkuko data yantumye nanje ndabatumye kandi nzobana namwe iminsi yose gushika kwiherezo hanyuma hatakurika nino sezerano likomeye ngubikogwa nkora namwe muzobikora. Yohana 15:12. Ibi biraturenge cyane, biraturenge, birarenge ivyumviro vyacu, ariko Imana nishobora gukora ibiruta ivyo dushobora gutahura, ibiruta ivyo dushobora kwiyumvira. Nimba yarabivuze iri nyuma y'ijambo ryayo itegerezwa kurishitsa, nta kundi vyogenda. Kandi Imana yarakoze ibitangaza vyo kurema mu gihe cyacu birenze iby'umuntu ashobora kwibaza byabaye mu bihe biheze, kandi turashobora kwizigira Imana yacu izobikora neza. Igihe Imana ifashe ingingo irayishitsa, iramvuye ukuboko, ninde yo gupfunya? Kandi twama twabivuze, ukuboko kw'iburyo kuhoraho kuraramvuye. Niko ijambo ry'Imana rivuga, kandi batwizera ijambo ry'Imana muri ico gihe ukuboko kuhoraho kw'iburyo kuraramvuye kubgawe na jewe. None ivyo bisigura iki? Nukuvuga yuko ubwoko bw'Imana bufise intsinzi y'Imana. Igihe amaboko ya Mose yaduzwa, Abisirayeli baca baronka intsinzi. Igihe amaboko ya Mose yadende bukigwa abansi bagaca banesha, Aroni na Huri nibo bagiye barashigikira Mose, bashigikira amaboko ya Mose. Ariko amaboko y'Imana keneye kwirwa arashigikwa n'umuntu, kuko kwayo kw'iburyo kuraramvuye. Kandi mu gihe cyose kuko kw'iburyo kwayo kuramvuye, abantu bayo bafise intsinzi. Niko byagenze kuri Mose, kandi Mose yari umuntu buntu, ariko yari umuntu w'Imana. Kubwitegeko ry'Imana yararambuye ibiganza vyiwe, arambura ibiganza vyiwe ku Mana, maze Imana itanga intsinzi. Baca baranesha, baranesha abansi hose, bagume banesha aho bariko baragwanira hose, maze ubwo nyene bica birahinduka. Ariko mu gihe cyose kuko kuhoraho kuramvuye, dutegerezwa suko tubishobora gusa, ariko ni itegeko ry'Imana. Tubwirizwa kumenya yuko dufise intsinzi y'Imana mu ishengero, nta kundi vyogenda. Dutegerezwa kwibuka ivyo bintu mu kwizera, maze tukavuga tuti, Mana yo kwizigirwa, uyu munsi turi ku isi, uno munsi turafise ikintu tujejwe imbere y'inyonga zawe, kugira ngo ijambo ryawe, amasezerano yawe acike ukuri, acike ibintu bigaragara muri twebwe. Kandi icyo nicyo gikogwa dufise, kandi Imana izo tugirira ubuntu kugira ngo ntitumaramare, ariko nitwambike ubuntu n'imbabazi nk'igitsibo. Izina ryiwe ryera rihabwe icubahiro. Amen. Tato twese turi mu ijuru, umutima wanje uje kugushima no guhimbaza. Duhagaze hano ahantu uhejeje kuvugana natwe, twakiriye ijambo ryawe mu kwizera, amasezerano yawe atezwa gucika ukuri akagaragara gashitswa. Urafise ishengero ku isi, turaguhesha icubahiro, turaguhimbaje kubw'ivyo, kandi turagusavye mwami kugira ngo uhaguruke, uhaguruke Mana yo kwizigirwa, ushitse ijambo ryawe, uduhe ukwizera kukwizigira, uduhe ubushizi bw'amanga. Haleluya! Nk'uko ijambo ryose ryashikijwe muri wewe igihe wari wambaye umubiri, nibe gutyo nyene rishike muri twebwe mu gihe tukiri hano ku isi, kandi n'igihe tuzoba tutwaje iwawe kugira ngo tubane nawe. Izina ryawe ni rihabwe icubahiro. Amen.